Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni z'abacuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 7 ukwezi kwa 5 umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu nkuko mubimenyereye ni wa mwanya wa kiganiro muri sanga kuva kwigenekezo rya gatatu gushika kwigenekezo rya gatanu ry'ukwezi kwa 5 intumwa z'ubunganirizi mu biganiro bihuza Abarundi Benjamin Mkapa zari mu Burundi mu gikorwa cyo kumviriza hamwe no gutorokanya vyumviro hamwe n'ivyifuzo by'Abarundi bari mu mirwi itandukanye irimo imigambwe abakiri bato societe civile hamwe n'abakenyezi imirwi itari yatumiwe mu biganiro byahuje Abarundi mu kwezi kwa 2. Nyuma yaho izo ntumwa zakiriye iyo mirwi yose ku munsi wa gatatu ku muhingamo zikana shikiriza icegeranyo cy'umuhuza zaciye zisaba iyo mirwi gushikiriza urwandiko rurimo ivyumviro n'ivyifuzo mu byifuzo iyo mirwi yashikirije nkuko twabibwiwe n'umwe mu banyesha makuru b'iradio Ijwi rya Amerika mu Burundi Eloge Wilikaniza. Harimo gusaba abakuru b'ibihugu byo muri Afrika umuseruko kubanza gushinga umurwi wiga ibibazo biri hagati y'Uburundi n'u Rwanda imbere yo gutegura inama y'abakuru b'ibihugu by'uyu muryango. Hari kandi n'umurwi wasavye ko hokorwa ibishotse byose kugira ngo impande zose zemere guhagarika ubugizi bwa nabi hamwe n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Hari kandi n'umurwi wasavye ko hokorwa ibishotse byose kugira ngo impunzi zahungiye mu bihugu bibanyi zihunguke. Mu bindi byasabwe kandi harimo kurekura imbohe za politika. Mbega ku bwanyu ikintu cyokorwa mu maguru masha nike kugira ngo mu Burundi haboneke ituze. Mbega murizeye ku inama y'abakuru b'ihugu byo mu karere izoshobora gutorera inyishu ibibazo bya politiki mu Burundi. Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumye abashinjantahe babiri bo muri societe civile bashikirije ibyiyumviro byabo ni hamwe n'izintu n'ibintu bavuga ko byotuma Burundi busubira kwogorora. Turi kumwe na Faustin Ndikumana rongo ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira guhindura ivyumviro gukangurira Abarundi guhindura ivyumviro n'ingendo kugira ngo batere imbere. Muriwe neza mushikanahe Faustin Ndikumana.
Mwiriwe.
Murakoze.
Murakoze kwa mwadutumiye.
Murakoze kwa mwitavye ikiganiro.
Mwego murakoze namwe.
Turi kumwe kandi na Aimé Pascal Ndouimana rongo ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion. Muriwe neza mushikanahe Pascal. Aimé Pascal Ndouimana.
Ego na twebwe turanabaramukije kandi tunabashimira ko mwanadutumiye mu kiganiro cyacu urisanze.
Murakoze kuba namwe mwitavye ikiganiro.
Ego
tutarinze rero kutesha akanya ariko twumviriza nashaka mushyantahe Faustin Ndikumana yari mu bantu babonanye n'intumwa z'umwunganirizi Benjamin Mkapa. Mutubwire ikintu mwashikirije urwandiko mwashikirije mu maja mu makero urimo ibihe bintu.
Nibaza yuko mu Rwanda ngiko twashikirije gwafatira hanini kwibazo nyamukuru byagiye biragaruka mu mibonano yagiye iraba mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uheze kw'indwi no mu kwaka no mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Hari ibibazo twategeza gushikiririza ko igene tubona vyotora inyishu twebwe na twe mu mashyirahamwe yigenga twari dushikiriza kugira turaye ku gihugu cy'Uburundi gusubira ku ntumbero nziza. Ubwa mbere hoho twe tubona yuko ibikorwa byofatira ku mici ibiri kujya umuntu tuvuge ntiyagwaye hari ibyo bavura ico bita ibyerekana ko umuntu agwaye, hanyuma rero no kuvura kijya kintu kiba gikunda gutuma uwo muntu aba yagwaye. Tuvuga rero tuti ibya mbere byoca byihutirwa ni uko botora inyishu ku bintu bijyanye n'ico bita violence, yuko abarundi bose bukwiyemeza yuko bavanuye n'ivyerekeye gukoresha inguvu la violence ngira mu France niko niho byumvikana neza mbwa gukoresha inguvu gukoresha ingimba ibintu by'ubwicanyi bigahagarara. Ivyo rero twebwe iwacu muri parliament tubona mu maforme menshi mu mico mu buryo bwinshi. Hariho ibi bisanga ni biri kiratera hirya no hino kuva Magadadi haraca bukumva abantu ngo bateye byose bihunganya umutekano. Hariho n'ibindi rero bica biza ugasanga hari abantu baciye bafatirwa ikibunga hamwe mu ibitaro de la station ya Rubikrere ugasanga hari abahohotewe bahohorewe watewe abahoho rishigufa bijya bitatorture ugasanga hari ho amagisegitaje bisera cyakurikira ugasanga hari ibintu byinshi usanga biri ko byitwa ngo bikurikira bo nyene ngo ugasanga bizanye violence cyangwa amo majambo ugasanga abantu bashikiza amajambo nyine politique ashaka kwerekana ibintu by'ingufu ashaka kwerekana ko umengo ibihugu bihugu cyoko amakija mu ntambara yose twa ko duheza bigahagarara kugira kugituze boneke mu gihugu ubwambere hanyuma ikindi rero
mwavuze kindi gihambaye cyane rwose cyo kuvura umunzi eka ikintu cyama gituma izo ngwane zishika kenshi na kenshi mu Burundi mu kanya gatoya cyane rwose mutubwire ico mwashikirije kuri ico kibazo
turetsere ibyo byo kuba ikintu umutekano banze gucukura igice gikomera rero nuko cyatura tuti muri kahise barundi banyamagiranira injyane rero bari bigeze bari batoye umuti wizonjyana kuba barigeze kwitoramarana imyaka 4 5 bariko baneguza ico bita amasezerano y'Arusha baca bicarivukamo ibwirizwa shingiro no kuvuga rero yuko muri ibiganiro kugaruka neza bakicara bagasoma neza amasezerano y'Arusha kugira bose basubire bayahurire ko bayumve kumwe bibuke kandi ko nibwirizwa shingiro dufise uno munsi ariyo yavuye ko hanyuma aho bashoboye kuba batanga imitwe basubire bicare bavyumve kume kuko nta wundi muti wo gukiza Burundi nta wundi muti wo guteza imbere amahoro mu Burundi arama atari ugusubira kwisunga amasezerano y'Arusha n'ibyanditse kuko amasezerano y'Arusha arimo imigabane myinshi cyane hari ubwa mbere kuvuga kuraba indyane mu Burundi caziteye n'inyishu bikwiye kujana bagasaba ari ibyoza mu ibyiza shingiro kugira abarundi basangire ubutegetsi bagasaba ari ibindi by'umutekano w'abarundi bose ngo nshobora kugenda ntagira umva yuko ashobora guhonywa cyangwa ashobora kugira ingorane z'umutekano hagacaba n'ibijanye no gusubiza hamwe bijanye byabavuga bati komisiyo verite reconciliation kuraba ingene abarundi bosubiza hamwe Burundi hariho rero nabigere byo kuvuga ati abasinisi impunzi n'abari bagize ingorane ingene bosubira kuronka iteka ari kuri bisero birimo ivyo rero bifatiye mu gusa ivyo bifatiye mu rusangi nivyo rero tuvuga tuti abarundi basuye kwicara bakabira bakavyumva kumwe umuti w'igihe cyo cyo Burundi ubushobotse gutoka
kuko
ingorane nuko amasezerano ibyo byose ngo abantu batarabisoma ngo babibone bavyumve kumwe umuti urimo neza kandi niho watumye n'igihugu kibasira hagaze gushika no munsi
igome de kanamwe mushyana he Aimé Pascal ndowimana namwe muri mu babonanye n'izo ntumwa mutubwire ikintu mwashikirije muja mu make
ego je kwanza mbanje no kuramutsa umutumire uyo Faustin mvuga nti yambu cyane ni numuvandimwe ni numugenzi biwanje kandi tunakundana cyane ariko twebwe twarabonanye n'izo ntumwa kandi turafite ivyo twabarungikanye turi hamwe ndabivuga muri make bo ni nk'ibibazo bishika kundwi ubwa mbere twarasabye yuko ibiganiro ko byotanga ngahanyi wacu tukabona yuko atampamvu yuko byobera muri Arusha tukavuga ko ari by'abarundi ko ari kibazo cy'iwacu turavuga ko byotaha icyo cyari cya mbere icya kabiri kwari ugutera kamo turasaba ko botubwira ko abahunze ko bohunguka hanyuma turasaba ku cya gatatu turasaba ko abanyepolitike bari hanze atamitahe atakibarondera ko bokwitahira ngo bategure amatora ya 2020 kucakane kandi turasaba ko aba bantu bagize ibintu byo kugira ibya kudeta muri 2015 bari hanze ko bofatwa bagashikirizwa ubutungane hanyuma ku cya gatanu twarasabye yuko kandi koho inyanyurwa iribwirirwa shingiro kuko by'ukuri turabona ko twaricaye turabona ko hariho ibintu bidatomoye kandi ari nabyo byateye aya makimbirane ya 2015 ku cya gatandatu turasaba yuko abakuru b'ibihugu byacu muri EAC kobo kwicara hamwe bakadufasha gutorera amatati ari hagati yo mu Burundi n'u Rwanda kuko murabona yuko imibano y'abarundi banyarwanda atari myi donc kwidatomoye hanyuma turasaba makungu ko yobandanya no kudushigikira gaterera u Burundi mu migambi yo kuduteza imbere kuko murabona ko bafashe ibihano kandi twara nabyumvise yuko hariho abavuze bati twarihuse ati yo tubimenya ntitwabafatira ibihano muri make jewe uyu munsi sinifuza ko nokono uvuga byinshi ahanini nciye no mu ncamake ni mu bisatandwi twaba twarashimikiye ko turasaba kw'ibiganiro ko byoba ko byo kwisunga ibino bitsendwi ahanini naho nifuza umunsi ko no barambira
murakona he Emile Pascal Nduwimana murafite ikizere ko inama y'abakuru b'ihugu izokorana akuru b'ihugu bo mu ntara izokorana muri zeye ko izoshobora gutorera inshu ibibazo biri mu Burundi muri kigihe
twebwe turanazize cyane kuko hariho ibyo bari barisinze igituma hanabaye rino shyirahamwe rya EAC nuko bari baragiye hamwe bakavuga bati reka turabe mu karere ko twafashanya bari barisunze ibyabaye mbere rero kandi turanabyishimye kandi turanafise ibyizigiro ikindi naco kiduha ibyizigiro nukerega naho araba perezida nuko umwe wese agenda afise ubwigenge bwiwe donc uko ari bihugu bishika kuri bitanu Burundi, Uganda, Uganda na Tanzania, Kenya na Sudani ya majepfo nuko ari vyikukiye urumva ko baganira ari umugabo afise ubwi bafise ahataha rero turavyizeye yuko iyo bari hamwe baraganira bagahuza kandi noneho burya turanafise n'umwuga nuvuga tumubanye niwe muryango ndibaza ko turi mu uyu muryango wa EAC rero ivyo gufashanya no gutorera umuti hamwe ko atakizogorana rero twebwe turafise ibyizigiro kuko nabo barakundana kandi barashaka ineza kuri twese no ku bihugu vyabo
tubibutse inshuti mwese ko muri komarabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turiko tuvuga cyane cyane ku rugendo rw'intumwa z'umuhuza umwunganizi mu biganiro by'Abarundi Benjamin Mkapa zahora mu Burundi zikaba zabonanye n'imirwi itandukanye imirwi ishobora kuba itari yatumiwe mu biganiro zabaye mu kwezi kwa kabiri yarusha turi kumwe n'umunywanyi wa radio Ijwi ry'Amerika Demokrate mwiriwe neza muri hehe
turi mu Mugamba
murase ikibazo cy'imvuro mu kanya gatoya cyane gose duga ku ijambo
ego nagomba kusaza abasoroke ya mashamba dana n'inyungu za politike baganiriye na n'intumwa z'umuhuza
duga ku ijambo
icize ibi mu bibazo baba baramutuye hari icize urabona baba basise nacambaza ikindi nacambaza ime Pascal avuga ngo abagombye guhirika ubutegetsi yuko batahuka atakirinze gusabwa ngo abagombye kubuhirika bagahanwa aha nacambaga nti mbe nta kuntu boba basabye abantu babahuza kugire batange ikigongo cy'ifata kibanza kugire ibiganiro bibe neza kugire ntiyagire n'abatahuka ntibice umutekano wabo ayikindi nkacambaza nyakuba Fosti yabuwaza nti ko baganiriye n'intumwa z'umuhuza mu bibazo babatuye aho barimo iby'umutekano canke icyo cyari cyo guhindura icyo kintu cy'ibi kuvuga ikintu ze cy'amatora inkono fata kibanza baba basabye yuko amatora azoba muri 2020 cyangwa yuko hazoba leta fata kibanza ishobora cyo barakivuze ko bace banyishura
urakoze
akandi gatoyi
nyaruta
acanera kamo abegwa n'ibiganiro bose yaba kumpereye kuri leta y'u Burundi yuko yotenzura ikareka kudadaza ikareka kuva nko izoganirana abagombye guhirika ubutegetsi kubera niwe bakwiye kuganira n'abafite n'ibyo bapfa aha nkaca mvuga n'abandi bari muri opozisiyo yuko bashira imbere ibiganiro batoshira imbere umuheto yuko intambara tayo yadushikanye intambara atari byisenya nta kindi ibogora ihamwe inganda z'u Burundi zohatikirira rwaruka rw'u Burundi rukamererwa nabi abanyagihugu bakarinda gusikira ariko bemeye bakagira ibiganiro ibaza ko amahoro yo tuboneka mu Burundi murakoze cyane
murakoze demokrate murakoze
rero kamwe nyenico bari umukuru w'igihugu aje kwisunga mu gushira mu gutumbereza ibyo bintu ari abinyungu cyangwa inyungu z'umugambwe wiwe cyangwa inyungu z'abamugiriye neza z'abamugwaniye akibashimisha yuko borabi neza y'igihugu nkuko bavuga demokrasi igashingimiza mu Burundi. Murakoze rese muri Afrika.
Murakoze demokratika duhe ijambo Bigirimana, hanyuma turasaba abashinga nayo babiri batiga amatwi ibibazo byabo bashinga nayo kugira ngo babishure mu kanya kari imbere. Bigirimana mwiwe neza. Bigirimana ndumva telefone yiwe yoba itameze neza, reka duhe ijambo umushinahe Faustin Ndikumana agira ico avuze ku byabajijwe na demokrata. Icyizero
ego
reka itayifata kibanza
bo icyizero cuko ibi ibi bigano bigisaho bishobora gushika ubwa mbere mugabo twe tubanza kugutera kama abarundi bo nyene batweza gufata ya mbere kumva ko bashaka amahoro y'igihugu cyabo. Ndabisubiremo abarundi batiyumviriye ngo babone ko igihugu cyabo kiriko kirasubira inyuma, babone ko ari ko baragitabagurira ubusa, babone yuko biteze isoni urabye muri aka karere ibindi bihugu aho bigeze, ukagenda ukaraba aho bigeze mu iterambere, ama integration ariko baragira twe turi inyuma, tuguma turunga ikimunzi umengo ni igihugu cyama kitera ingorane. Ibyo twenyere kuko biduteye twere tufate inyinga tuti igihugu ni kwa, kuko tugumye ku igihugu tugifata kwa kundi kwa wa mwana, umuntu avuga ati uyu mwana ni gwanje nanje ni gwanje, ati reka tumucemo kubira umwe atwara igipande ubundi igipande, aho natuzuba turiko turakina uko bajya baza kudufasha n'abaduha cadre kuganiriramwo mugabo tutaje dufite umutima wo kwirekura mu gihugu tugisubiza intuze ntaro dushobora gushika. Ejo ni cyane cya kabiri rero tuvuga tuti uyu muryango mugabo wa East African Community urakomeye cyane, kuko Uburundi mu kuwinjiramwo urabona kubwavuze buti twibubwira iby'iterambere byacu, ibyerekeye stabilite mu bya politike, mu by'ubutunzi, mu mibano, kugira tubiteze imbere twigiye muri uyu muryango. Ni umuryango ukomeye cyane wa East African Community, ku buryo twizera yuko ushobora kugira icyo uterereye kabisa kugira izimwa zo mu Burundi zishobore gushobora kuva mu nzira mbere gusumbya na bijya gukunda kuvuga ngo za New African zandi uko burya basanga bavugira bari kure cyane zari mugaba n'ababanyi ba hafi dusangiye kahize, dusangiye byinshi, dusangiye ubuzima mu bwamisi yose, abanyafrika nkatwe batuzi nabo nyine tubazi, nibaza yuko icyo gishobora gufasha mugabo mvuga kwa kamo ka mbere gatewe abarundi kujya ngaje kubivuga uko ntanze hakarorero nkiri kuraraba ico bitumwe imbo ku munyagihugu muri bihugu bitandatu bigize East African Community. Uburundi na Sudan byonye nibyo bigifite amadorari ku munyagihugu biri munsi ya 300, ariko ibindi byose biri amadorari umunyadorari ku munyagihugu birinza 700. Umva nk'ico ni kintu urukundo igihugu cavuga ati ibi nibyo none twamerita turavye ubutunzi kama Imana yaduhaye kwa tubona kwa Zambia ari twatse ko turamama. Ico ni cambi ca kabiri yavuze ati ivyerekeye violence, yavuze ati ivyerekeye guhagarika intambara, ivyo nibyo natwe twashimikiye ko ubwa mbere huho nta kintu gituma abantu ariko barasacha gutuma baja mu biro by'intambara. Intambara yagejeje Burundi amakidi Burundi bwagize 1600 abashaka kongera kandi nari numfata yuko mengo babadakwije mu mutwe, nibaza yuko ibihari mu Burundi bishobora gutorerwa umuti haciye mu biganiro kandi natwe nibyo twasavye. Hanyuma abashaka gukoresha igikenye cyangwa bafise imvugo yo kumva yagatsinde ndakuneje ndagize gute nzokwereka nzogira gute, izo mvugo zigahagarara kuko ntacyo ziriko zirakiza abarundi, kuko urabona ko izimwane za politiki zigifatiye ku njyane zo gupfa ubutegetsi kw'abantu bamwe bamwe bitanara abarundi bose muri rusange, kuko ibyatandukanye abarundi byari byaratwenyije kujya nabivuze mu masezerano y'Arusha. Nizo tubibagira yuko ibyadutandukanije twari twarabitoreye inyisho twirya ahubwo gusa kubaha icyanditse avete yini ngwani kuna kugira mugu vya Afrika cha mu Burundi kuba icanditsi yuvu wasi yuvu wasi chadi tero hajwa wawi haiteka kanu teka ni gihugu ahoye natu tutamishiko izo za violence kwa zuhagara hama kushere
kwa kiwazo mbuga kulicho kiwazo ego me mu haba vuna gula majambo kulicho kiwazo
kukujere keye leta fata kiwaza kwa asabji chane chane yuko hogegwigi hategugwa amatora chane chane meza arimwo bose ashobora kwizigwa na bose abaobservateri bahari imigambi ishika hose ku buryo ayo matora ibiyavamwo byemegwa na bose haba hagati mu gihugu cyane hanze. Ivyo rero ni ibintu twashimikiye ko cyane kuvuga yuko benda gutegwa hari leta
muri ko muvuga ko ayo matora yoba mu 2020
aho yibabereye hose aho kumvikana ko ibihari gusa gushwe no munsi tubona yuko uko bisanzwe bitunganje no kwibwirizwa shingi niyo ni yanditse ni imyaka 5 2020 mugabo igihambaye nuko atunganijwe atunganywa neza hamwe yizewe nabose kumva ati ibiza kuyavamo ni ibintu byizigiwe cyane kuko turakene kuronka inzego ziva mu matora mugabo zemewe n'amakungu n'abene igihugu barundi uko intandaro hose yamikunda guhera ngaho ico twogishika ko rero co bari cyiza yagishike ko rero si birashora ko no gushaka atare tafata kibanza yahabaye nko kwishira gushaka hara mareta tafata kibanza mugazana tafata kibanza na kesi mu bugo byinshi nato wasanga rimwe meze cyusura kuza ari ibintu by'indiano ugasanga abantu biruka barahagira basubira suvuga yuko nayo nyina yigorukiza bigihambaye nuko twihutira kurunka inzego zitowe mugabo ubona ko akamuntu umwe yarenganijwe ubona yuko amatora abaye mu
mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose ko n'abarundi bo kwiga kubahiriza ibintu byanditse reka tubaze n'umushinahe Emile Pascal Nduwimana nawe nyine agira icyo avuze ku byabajijwe na demokrati mu kanya gatoya cyane rwose
je nababwiye ko atabirebire mvuga uno munsi kubwa demokrati yatubara ati icyizero nari nana kibagwiye ko icyizero turanagifite kuko hali umugwi wa CND izo kuri umaze iminsi uri gukora ibintu byiza uri kurashikira abantu bose bo mu mice yose no mu ntara zose no mu makomine yose no mu mitumba yose no mu mice yose rero turafise kwicizere kiriho kuko barashikirije icegeranyo barashikiriza na raporo itomoye kandi n'abakuru bayase baranavuze yuko bazokorana n'uyu mugwi wa CND aho nyine ndikumvuga nko kumuhuza za kubwa mukapa hanyuma yabajije ati mbega ko mwavuze yuko abagirizwa gutembagaza ubutegetsi ko bofatwa mbega ntimwasabye ko bugirirwa ikigongwe hanyuma bagahabwa igigongwe ati cy'agateganyo kubwa demokrati naringira ndamwarira yuko ku isi yose aya mareta agengwa n'ubutungane jewe uyari karabaza ndi umukristo kandi nkunda no kuvuga n'ubutumwa bwiza burya amategeko ntari ngaha ku isi ari no mu ijuru kandi igihano kiri ku isi kiriho no mu ijuru ni ukuvuga yuko ukoze icyaha ni byiza ko yogihanirwa rero twebwe bwa mbere igihe bashikiriza ko bohabwa igiteganyo donc ngo ikigongwe ngo iminite ntiyatomo yavuga ati abasabye iyi iminite ni ati nibangahe boba ari bande ibiro noneho ntibikunda twebwe na twebwe turavuga tukireka kuko bamwe barafunzwe hariho abanarukiriwe bari gitega bari kumwe n'abashatse no guhirika ubutegetsi nuko mvuga ngo bashatse kuko baranabuhiritse kuko barasohoye amabrende baratangaje ko leta ihari ko isenyuwe rero iyo ibi bibaye nta kindi kiba kigisigaye atari ubutungane rero twebwe twarasabye yuko hoba ubutungane kuri bose by'ukuri twebwe twaramwandikiye turasaba ko bofatwa kandi n'ahantu bari no mu bihugu bindi ko bona batanga hanyuma icyanyuma kuko sinifuza ko nteba uno munsi ni uku kuvuga ngo leta mfata kibanza leta iriho ntawokekeranya ni leta yatowe yemewe kandi n'abacungereye amatora baranabivuze ko amatora ko yabaye meza rero iyi leta iriho ni leta ice no ku mategeko mugabo turifuza yuko amatora ya 2020 nayo ko yoba meza no gusumba yandi nayo mpamvu twanasabye ko yotera kamo abanyamigambwe abakiranira intwaro cyangwa ubutegetsi ko botaha ko boyatunganya neza murakoze Jesse ndabarambira uno munsi
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na Bonaventure muri neza muri hehe yego murafite ikibazo icyumviro mu nyarutse mu kanya gato
yego te icyo nagira cyo nuko iyo nama izoba novuga ko mfite amakenga kuko ngiye kuraba mu Burundi uko igihe kigitera kiyongera twebwe turi mu Burundi tuguma tugira ubwoba cyane uko ngiye kuraba nk'ikijya kintu umukuru w'igihugu yashikirije yuko umuntu azoteye intambara z'abateyikira azotanze ikiraka iragaragara yuko biboneka yuko
vuga cyane duzije witwa kukumve
abantu bari munozenye mu migambo iri opposition ubu turi mu Burundi ntawe ni munozenye nta yindi nyinshi dufise atari uko udahunze wongera mu mugambo uri ku butegetsi rero mu gihe rero natwe atagiye ataruvugiro dufise zotugura cyane kugira dushobore kugira ikintu duhinduye.
Murakoze Bonaventure, reka duhe n'ijambo Gérard. Gérard, mwiriwe neza?
Batumire baze kudushikiza byabo n'ibitekerezo byabo. Ikomeye murabona mwanyumva?
Ego, muri he Gérard?
Je ni Murumonge.
Ego, duga ku ijambo.
Ego, murakoze cyane. Jewe wavuga yuko izo ntumwa zaje ngambe maye. Ikomeye n'icyo urabona baratanze baragiye mu migi barashikiriza ibyifuzo byabo ibyiruko abasaha ibibiri nonizeze ibibiri by'imani bararuka ukuntu ko ibyo bintu bigenda hunze kutaraba nokiatandatuindi na kabiri mirongo umani n'umunani kira na gatatu gushika no kubyema ahako yuko
ndumva telefone yawe itameze neza, ariko ikibazo mwa muri kumurabaza nuko hari intambara zageze ziraba mu Burundi mu myaka itandukanye. Reka dusabe abashinga ntahe bagira icyo babivuze ko ndumva telefone yawe itumvikana cyane rwose. Mushinga ntahe Faustin Ndikumana Bonaventure asa n'ufite amakenga kubyerekeye cyane cyane ukuntu ibintu byifashe mu Burundi, akaba avuga ko abari mu migambi itavuga rumwe na leta atacizera bafise mu cyo mujana ku kibazo cha Gerard. Wewe avuga ko mu Burundi hama hari njyane zitavana mu kanya gatoya cyane gusa
ngoya ico navuze kuri cyo cyimicabatavuga n'ubutegetsi niho nyene twavuga tuti burya muri ibyo biganiro ko baraganira ico bitari liberte tuvuga tuti bakaganira ibyereke ingene imigambi ikora n'ingene babona ati aho babona imigambi ishobora kubihohotera iyindi nyimba ari umuganga uri ku butegetsi wohotera iyindi bakabivugana uko niyo hagiye kuba amatora nuko abera muri competition ubona yuko abantu bahayanwa bose bashobora gushyikira abanyagihugu. Icyo rero kuba hari n'abaobservateri baza kura yuko atabantu babuzwa kuja kudishikiriza ibyiyumviro by'abanyagihugu. Ibyo nibyo nawe ndibaza ko umuganga uri ku butegetsi nimba ushaka kwerekana kabisa yuko watsinze uhayanwa n'abandi mugabo makoni zamwe bose bashikira abanyagihugu. Icyo nacyo nibaza ko ari ikintu nabo nyine bo kwerekana ati kugira abone yuko atanyeje ko mwishyurwa amatora ni nka test iyo twayatsinze tubikwiye kandi atakarenganyo kabaye. Ibyo rero nabyo bica bivugirwamo nicyo kirimo mu byo twashyize twaravuze yuko bubura bigerekeye deliberate public bagasira akabivugana ko aho rero icyo cyose cyagica gitora inyishu. Ikindi nacyo ngaruka hahandi urya gati urundi bwanye mu ndyane urundi bwaraciye mu ndyane nyinshi none amahoro yaje gute. Icyo kintu baragisimba cyane baragisimba ko bavuga ati amahoro yarabonetse yabonetse gute yabonetse kubera abarundi bicaye hano barasinyanira amasezerano. Ayo mazano yarusha heze haraza amasezerano guhagarika intambara yahuza leta yari icyo gihe n'abari mu migwi igwana harimo umugambi uri ku butegetsi uno munsi ijya migambi ijya mihari yose yabagwasa ati nsinyanira amasezerano n'amaleta yari ahari. Ayo masezerano yose yaciye aja ku masezerano yarusha bose bacuragira parti integrante.
Ariko mushyanaye Faustin Ndikumana nkuko uyo mwanya yabivuze agahengwe sikarekare imyaka 10 minsi byinshi cyane rwose ubwo nkuko mwabivuze mu ntango ntihariho ingorane umuzi wazo utigera ushikirwa.
Umuzi wazo nuko ni twena bose guhindura ingenda abantu bakija gusoma icanditsi ntabundi bukiriro kuko mwumvikanye ikintu murashitsa mukatani kandi uravye agahungu abarundi bari bamaze kugira kuva mu 2005 kandi karini cyane urabona ko kandi nubwo iyi krize yabaye mu 2015 burya ntiyatinze ngo imere nka zimwe za kera ngo abantu basubiramo cyane mu moko n'ibiki hariho akarusho kasubiye mugabo rero tuti bitiriganye gatoyi bacyasira gusoma ibyo bari bandi urundi cyo nshaka kuvuga nuko dufite reference nuvuga ati y'ibintu bidutiriganye gatoyi bira kuja kuraba tuja gusubira kuja gusoma he turahafise rero nitwahirengagiza ibintu byo yangara gusumba.
Icyo
ituma navuga ati mu gusoma ibyanditse gushika uno munsi turasaba tuti mbe aho tutumvikanye ni he ni nga reka rero tuse twasome kumwe tuse tubandanye inzira kubera dufite reference igihugu na kimwe Fredi ngiye n'abarundi kitagira ikintu cy'isezerano cyangwa ikirego bubaha abantu bose bari muri icyo gihugu bahagaze bafite aniho twese dushingiye kugira igihugu tukigorora niyo habaye ingorane bagasubira kuja gusoma hahandi abantu bagumye muri rusange ngo abandi batange ibi n'ibigende gute utagaruka ku kintu cyanditse abantu bumvikana ko haba hari agahazi.
Yego meye
umva rero umuti ni uwo nuwo kabisa
egume namwe eme Pascal Nduwimana mu gicho muvuze ku byashikirwe na Bonaventure avuga ko afite amakenga cyane cyane ku bantu batari mu mugambwe uri ku butegetsi eka no kwica kibazo cha Gerard cindyane zitavana ko mu Burundi mu kanya gatoyi cyane gose eme Pascal Nduwimana
ngira ngo maze kumva ko ntabatevya no mu nyishuzi wanje harimo kubwa Bonaventure nuko ngira ngo tabitomeye neza yavuze ngo ku makenga y'ijambo ry'umukuru w'igihugu ngo yavuze ko ngo uzotanguza intambara z'abatanze ngo ngo ikiraka ibindeno jambo ngo mvuge nk'umuntu twari twanatumiwe twese mu barongoye aya mashamba adaharanira ibyicaro vya politike mwajya amasengesho mbere benshi ubunye ku banyamigambi bo baranaswaganije jo bundi ngo yavuze ngo uzorukura ngo mu kanwa ngo akavuga ngo ibitagenda neza ngo azobatanze ngo ikiraka ngo inkozi iri ngaho ngo ibiki n'ibiki nari ngo mvuge ku bwa Bonaventure yuko azora zarumva biriza neza kuko aba banyamigambi z'ukuri baranafise inyonguzi wabo ntiyigeze avuga gutyo yavuze yuko uzotanguza intambara z'ukuri agashaka kuzotera uburundi agashaka kuzokwica abantu yuko umurundi wese akunda amahoro akunda umutekano yuko atazonavyihanganira ari kiraka no ku barundi bose kandi by'ukuri uri umukuru w'igihugu ukunda uburundi ukunda abantu ndetse kuri twese urumva ko atawo kundi intambara kwatawo yishigikira hanyuma ya uyu nawe yavuze ibijyanye n'injyane za maziraba ibi bintu byamabyabaye kandi byanaturambiye cyane hari uyu muvukanyi uyu muvandimwe wa Parisema avuze ngo gusonera ibyanditswe biriho mugabo ni kubera zino nyungu z'abantu inyungu z'abanyamigambwe yavuze ko ngo amatora ngo utsinze agatsindira bose utsinze akemera ngo akizegwa n'abantu bose ibi turamaze iminsi umuntu abibona ugasanga iyo amatora ageze ugasanga biranse bamwe ko baja hamwe ugasanga biyunza bagize urunani umwajanye na kandidature yiwe muri seni wunda twayinze ugasanga amakandidature arenga 15 arenga ngahe urumva bo bonyine ubwabo umwe wese ashaka kuba uwa mbere niyi ngora nico bituma usanga ibyanditswe umwe abisoma ukiwundu kwiwe iyaba umuntu avuga ati ngiye mwa amatora ngenzirikana ko tsinda cyane ko tsindwa avuga ati ivyo byose ati ndakunda abarundi byoba ari byiza cyane nahanye na 2020 turatura n'abateye akamo ngo batahe uzokumva bazokwishyira hamwe urunani imigambi ngo yagiye hamwe mugabo nihagera muri nanka nuzokumva umwe wese azari idombora ry'ukwiwe wundi kuri urumva ibyo kuja hamwe biragoye rero nta wobesha ngo ibyanditswe tubisonere ngo tugirene nuko abahiganwa baya usanga ari nda zabo ari kwikunda bakikunda ubwabo naye handi hoho ibyanditswe birasobanuye biratomoye nuko umwe wese avyikwegera ko kuri kote yigiwe murakoze
reka tubibutse ko muri komabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'undi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Edi muri
neza
muri he Edi
mbitagara cha Bujumbura
murasikibaza murasikibaza icyumviro
ego bo avuga bo rero natamiga ibiganiro hagati sinzi ko emetarfe na uyo wundi bajanye basanga ishyira hamwe nico nashaka ko baza hama nkaca mfize utubazo dutatu nagomba kucambaza
oya ntibafite amashyira hamwe abiri atandukanye nkuko twabivuze Faustin Ndikumana arongoye ishyira hamwe Parsem kishinze gukangurira abarundi guhindura ibyumviro n'ingendo kugira ngo batere imbere mu gihe Aimé Pascal Nduwimana arongo yishyira hamwe Ministère Africain de Compassion bose abashinga ntahe barabonanye izo ntumwa duga ku ijambo ibibazo byawe.
Okay, rero ikibazo cya mbere nashaka kubaza murabona Aimé Parfait yavuze yuko yasabye yuko
Aimé Pascal Nduwimana
nagomba kumubaza ikintu yoba yari yisunze kugira ngo avuge yuko ibiganiro byudakubiri no mu Burundi sho kibazo cya mbere. Ikibazo kigira kabiri akaba avuga yuko amatora yaciye mu butungane byagenze neza mbo rero nimba wewe urabona ko amatora byagenze neza ahama nashaka kumubaza nimba rero yagenze neza bazoza baje kuganira kuki. Ikibazo kigira gatatu akaba yaranasabye yuko abantu bagombye gutembagaza ubutegetsi bufatwa nakambaza rero nimba bo bofatwa canke abatavuga rumwe na leta akaba rero bofatwa boca baganira n'abandi hama intererano nagomba gucantererera nuko iyo umuntu arinze nk'akaruru nk'abaje bagombye gutembagaza ubutegetsi basigaye gituma rero nibaza yuko mu kubakumira ko bito kugira ntibaganiye numva umengo je
edi uri kuvuga ko abashaka gutembagaza ubutegetsi bafise iki imvo zumvikana ivyo birateye kuri na demokrasi abashaka guhindura ubutegetsi baca mu matora bagaca mu bintu byose bijanye na demokrasi reka duhe ijambo abashinga ntabwo bagize icyo bakubwiye kuri ibyo
narishatse kuvuga nti nk'umuntu amaze gufata nk'ikigwanisho agomba gucatembagaza ubutegetsi urumva n'ubu abafise ikintu ariko ararondera sinshatse ko abagombye guca mu butegetsi mu rumva uci uvuga ngo uyu ngo nafata ngo agire ene rero sinumva ingene byose ari bigenda
n'uko bituma nakate n'ugutega kamo mushana Faustin Kumana arongoye ishyirahamwe Parseme isaba abarundi rikanguye abarundi guhindura ingendo n'izimviro reka ariko tubanze duhe ijambo abashinga ntabwo babiri Faustin Kumana reka dutangure kuri Pascal Emi Pascal Nduwimana agira icyo avuze kuri byo mushikirije tugakwisha mu mukanya gatoya cyane rwose tubafite ubundi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika Lionel arindiri tugakwijambo
nabagirwa ibibazo na edibishika kuri na bitatu icyambere avuze ngo kugira ngo dusabe ibiganiro ko ngo byo bera ngo i Burundi ngo twisunze iki ngo twafatiye kuki nuko ubwa mbere ari iby'abarundi kandi nuko twikukiye atampamvu nimwe cy'ibiganiro by'iwacu ko byo nabera hanze kandi twarikukiye kandi tukabona yuko ibi biganiro byagiye biraba byinshi cyane mbere ugasanga atanakungu koko ku Barundi rero turavuga tuti nibitahuki wacu urumva nibyo budabantu 30-40 ubu turi no mu miliyoni zirenga 10 turavuga tuti nibitahuki wacu vyigwa abi wacu biraba twebwe none ko twikukiye turafise leta turafise abaturongora kuki none abo bantu bato dufasha bali wacu niyo mpamvu nibitwega bibere iwacu yabaje ngo navuze ko amatora ko ari meza ko yagenze neza ngomba ndamuhe sinirwanda subira ingene yacungera ingene byagenze ikikwemeza amatora ko yanagenze neza nuko n'abaserukira n'ibihugu byabo bari hano n'abaprezida bo ku isi yose batuma ababaserukira ngaha bagashikiranye n'icubahiro perezida wa Repubulika Peter bakamuzanira ivyete vyo kubagena nicemeza yuko amatora ko yemewe na ONU akemezwa n'abarundi bose utwara mu kino gihe ni perezida Nkurunziza Petero amatora urumva ko yemejwe kandi oniko yanayemeye kandi n'umwa zose ziza kuraba leta iriho yatowe muri 2015 aho rero sino hateba umuntu atahura uko yumva kumva uko ashaka mugabo yatomoye neza kandi biri claire et conce yavuze ati mbega kuko ivuga ngo abafashe ibigwanisho ngo abatembagaje ubutegetsi bahanwe wakinyishuye sinoteba kuri ibyo umuntu aciyumvira yuko ibintu nk'ivyo yuko ngo bafise rezo bafise motife edi murumva ahantu ahengamiye ariko ushaka ubutegetsi ni mu kazu k'amatora akisunga amatora akazana imigambi yiwe sinobiteba ko uwatembagaje ubutegetsi arafatwa agahanwa n'amategeko murakoze
reka tumuhe ijambo n'umushahara Faustin Kumana naho batamajije ibibazo ariko agira icyo avuze kubyashikirijwe na Edi imbere y'uko duhe ijambo undi munywa nyi radio ijwi rya Amerika tubaka ijambo
nibaza yuko iby'ibiganiro bibera hanze canke aha mu Burundi ko atari ingorane nini cyane ikwibaza ibiganiro bitinda bikabera aha Bujumbura ya mariyorezi bitayanyuma sinibaza ko icari ingorane naho byabibanje bigahera hanze kumuri kubera nakavuga ati jewe umutekano sindawumva kuko umutekano w'umuntu uri mu mutima w'umuntu uwo murundi akivuga ati rero jewe ndaba umutekano sindawumva iki ibiganiro bikabera aho hanze bikabanza bikaba hano baheje kugira icyo bashitse ko bakaza bakabandanyiriza mu Burundi numva ari bizakwa mu Burundi zoma tuganira si bizoganira ko gusa amaprojema tugaya ko ni menshi ha mundi niho byose bizobera kwa namiza na pikasi bizobera mu Burundi sinibaza rero kuvuga ati ibiganiro biri kuranza kubera canke hehe ko yari yongora ni ngorane nikivamo ingorane ninge n'abarundi bashira umutima hamwe kugira batore ibibazo icakabe na cyo bizwa ngo batembagaje intwaro cyane ibi cyane cyane ariko ndahantu babarunda babo nabo nyine barakwikumya yuko ibi biganiro ntibiba ngo nuko uvuga ngo nakajewe ntabigiyemo ngo ibyo biganiro ntibi ibiganiro abarundi bariho binigwi myinshi bashobora kubijamo bazwi imigambwe n'ikitu kandi ikiriza aho yabereye abantu bose barayibona sinibaza ko hari umuntu agwango jewe ntaje cyane ntaje cyo kinaje buryo cyakeze sinikunda kushikunda kucemera abarundi bashobora gutumirwa cyane cyane ikintu nkunda kuvuga ifoko twitaho gutumira abantu baravye inzego basurukira tutabaravye igiti cy'umuntu uvuga iti ciwe aho niho ingwani zotinda zigira ko abantu bagumije n'inyungu zabo ko jewe ntagiye kumbura ibindi ntibikunda jewe ntarimo aho naho nyene habahagaze gutora inyisho hamwe cyo cyo cyabashaje gutembaraza intwaro gipitete gitera ingurane kubera avuga ati harabavuga bati mwebwe ni muce mugenda natwe ngo turafite ibyo twashaka gushikako ibyo ari byo byose kirimo aspects ibiri harimo ubutungane na politiki ubutungane nuko bavuga bati abakoze ibyo byo gutembagaza bari byo gutembagaza ubutegetsi kwategeza kuri mu bibutungane kandi harabari kwa ingu bibutungane twamatwumba abaza kubazwa ibyaye niyo nivyo binyizyo byo guhirika inzego kandi ko nta munywa babishigiki umugabo bibaze kuja muri politiki rusange naho nyene hari ikibazo cyacirwa kubereka makuru twaba yasiye kugaruka ito kitacirwa muri politiki umva gifise inzira zibiri naho ubuhanye tego igihambaye nuko umenye igituma naho nyene bavyaje kugira ubihagarike burundu ugakude tarabizene nibibi umuntu abona ko ari mu makosa murana kuze tahabereye mbi umuntu abana ko ari mu makosa iyo yikoze ikamunanira iyo yikoze akayishikana nawe aca yita se ibibondo urumva rero nico gituma tuvuga tuti
uwose
parti y'ubutungane mugabo na politike bagaca baraba igituma bitosubira
mushikana ye foste uwose ibibondo abayashikiye ubutegetsi hakoreshejwe kudeta ni vya bindi ukunda kubona muri ivyo bihugu nyene usanga abanyagihugu bashaka haba abakazi na muntu kabo ibyo bintu sivyo muri imyaka no kubitirya
tashaka kwerekana ko ariwe afite ukuri nje bituma tuvuga tuti ibya kudeta ntibirekuwe ntibiragwira bakundane ubutungane barafite kote bukorera ko mugabo hariho na aspect politique yo kuvuga ati cuba cyaje kubira iki naco nyine turabe nyine gitosubira burundu tagira basubira kugira ibyo byiyumviro by'uko bashobora kwiyumvira yuko ibyo gutembagaza intwaro byo babigifise ishingiro muri iki gihe haje intwaro rusange ibyo amatsano byo tugeze kubivuga tuzuga yuko tuzuga yuko amatora bategeza kugira haba amatora meza atuma cyane cyane atamuntu avuga ati jewe cyakuyahakana kubera izi n'izi kubera batanzize mu baobuservateri kubera batanzize muri ibi tugafasha gutora amategeko neza abaelectorali abayobuserva bijya byase ni byose bumvikanye ko abantu bagashikira abanywanyi hamwe tukaba tuti iyo kompetisiyo iri kiba mu bintu bisesuye buryo amategeko yanditse arakurikizwa ibintu biragira ibirafata intumbero uko n'abajya bose usanga bashaka gushyira inyungu zabo baba bashaka gusindike icyanditse bagasaba kugifata ukundi mbwa abantu bicaye hamwe bagashyira kuri competition les normes de competition sibaza ko ari ngwe naho bakandida benshi n'ahandi hose no mu Faransa baratangura abakandida 9-10 mbwa munywa tubi hagasigara babiri banyuma igihambaye cyose ni les normes de competition zitarenganya umuntu wese avuga ati jewe ndabona ko ibintu biri kubica mukuru ntibambaye hajya muri ibyo byose
yego tubibutse nje ati mwese ko muri kamara bandanya kumiriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umuntu wanyu wa radio ijwi rya Amerika Lionel uratwumva Lionel watumba ndabona Lionel umurongo wiwe utameze neza cyane gose reka tugaruke kumushyira ntahe Pascal Ndubimana agire ico avuze kubishikirijwe na umushyira ntahe Pacific Ninazo
neza ku bwa Pascal sinzi ko mwasubiriramo
ivyo umushya ntaye fosta ndikumana ariko ravuga ko ivyo bibazo cyane bifite intumbero nka zibiri hariho intumbero ya politike akantu iyo yubutungane aho akaba ariko ravuga cyane ku bantu bashatse kugira kudeta
arananwegeje cyane sinarinzi je ni n'umuvandimwe wande sinibaza ku intumbero ya politike yotuma umuntu avuga ngo ni sebi bondo ko yoba iyo gusohora blende kurasa abantu kubomora amazu kurasa amaradiyo no guhirika intwaro birantangaje cyane ko politike ayiha iyo sense yo kwita no kubomara no kurandura no guhonya hanyo ico kintu kirantangaje cyane sinarinze ko tuva muri Foste numuvandimwe mugabo sindamu numugenzi cyane mugabo birantangaje ko se bibondo ko yokwitwa umuntu ari muri kudeta banje kwica abana kica agatera kajagari n'intambara nta politike nimwe nta mpamvu nimwe ya politike yo kubomora leta ugasenyura ibintu kica ibintu gahurumbanya abantu iyo si politike aba ari ubyicanye niyo mpamvu ubonye atama kudeta ariho ubutegetsi bwose ari no mu matora numuvandimwe ndamukunda cyane mugabo ndatangaye cyane murakoze
urakoze mushyanahe Emi Pascal reka turare ko ubundi munywa ni radio ijwi ry'America Patrick Mungaho Patrick Matumba na Patrick ndabona umurongo meze nabi sinzi ko ari umuhinga mu byuma ariko byamugoye gatoyi mushyanahe Faustin Ndikumana nkuko twabitangaje mu misiri imbere mu mpera z'ukwezi kwa gatanu inama y'abakuru b'ihugu ishobora gukorana muri ibaza ko ibintu byose mwashikirije bizoterwa amatwi murizeye ko hazaboneka ituze mu Burundi mukibaza ko n'ivyo biganiro vyoba ibiganiro vya nyuma Faustin Ndikumana.
Hello.
Oui, muratwumva? Uratwumva Faustin? Ndabona ama telefone ariko aragorana cyane gose. Muratwumva Faustin? Faustin muratwumva? Ndabona umwenjeniyo bisane biriko biramugora gatoyi sinzi ko ari telefone zo mu Burundi ziko ziragorana canke ari ivyo mangaha byagoranye ariko reka tubandanye turi ko tuvuga cyane cyane ku murwi intumwa zo muhuza umwunganizi mu biganiro bihuza Abarundi zari zagiye mu Burundi zari zagiye mu Burundi kumviriza kandi gutororokanya ivyiyumviro by'abarundi imirwi itandukanye kugira ngo baze bashikirize izo vyumviro n'ivyifuzo umuhuza kugira nawe abishikirize mu nama y'abakuru b'ihugu izoba mu mpera z'ukwezi kwa gatanu reka tusubire turare ko umwe mu banywanyi ba radio ijwi ry'Amerika Lionel yoba yagarutse ngaha reka Lionel muratwumva dekatu baze ko Patrick yoba hari Patrick muratwumva
twumva
murafite icyumviro mafite ikibazo turi ko tuvuga cyane cyane ku ntumwa z'umuhuza mwunganirize mu bigano bihuza Abarundi zari mu Burundi zikaba zarabonanye n'imirwi itandukanye murafite icyo mubaza bashinga ntabe babiri twatumiye Faustin Ndikumana arongo yishira hamwe Parseme hamwe n'umushyanahe Emi Pascal Nduwimana erongo ishirahamwe ministere africaine de compassion
ego je ikibazo nashaka kubabaza ni kimwe kijyanye n'abantu botumirwa na cyane cyane muri ibyo biganiro turumva neza mu bisanzwe ibiganiro iyo abantu bagiye hamwe ngo baganire ni byiza kuko bituma bashobora gutora inyishu y'umuti batora umuti w'ibibazo bari basanzwe bafise hagati yabo ariko nkagira nti ko kugira ngo ibintu byo gutembagaza ubutegetsi bishoboke hariho source yabyo ubwa mbere hatangiye icyo bise manifestation pacifique iyo manifestation twese turemeza yuko umuntu wari we wese ashobora kwerekana akababaro kiwe mu gihe ibintu abona bitagenda neza ariko akabigira adahungabanije uburenganzira cyangwa atarengeye uburenganzira bw'abandi ariko siko byagenze muri iyo manifestasiyo rero hari abantu babiteguye ariko abo bantu babiteguye bikaca biva na source yuko hashobora kuba kudeta abo bantu bariko baratumirwa mu biganiro by'ukuri niba harimwe abariko baratumirwa bari bateguye ijya manifestasiyo yo batari impinite iriko irabandanya isasigwa indava mu gihugu cy'u Burundi niba atari impinite baba ariko barasasira indabu by'ukuri mubona byo babikwiye ko umuntu bari wese kugira ngo ashikirize ikiri ku mutima ari uko yobanza agahungabanya uburenganzira bw'abandi bantu. Icya kabiri nshobora kubabaza bakanyishurira hamwe umwe wese kwa byumba ni kimo ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi habonetse amakudeta menshi, abantu benshi bashatse baza bashika ku butegetsi babanjije gukora amakudeta. None by'ukuri mu masezerano y'Arusha ko bari ahantu handitse ko abo bantu bateguye amakudeta wanashaka bamwe muri bo bakaba barazwi, kandi muri ayo makudeta harabonetse gusesa amaraso. By'ukuri mu masezerano y'Arusha hari ahantu banditse ko abantu bose bateguye amakudeta bashyize ku butegetsi bagize amakudeta bagiriwe ikigongo. Niba ataho byanditse hoba habura iki kugira ngo nabo baje imbere y'ubutungane bashobore kwishyura ibyo bakoze?
Murakoze Patrick, reka duhe ijambo abashinzwe babiri bagira icyo bivuze ko Faustin Ndikumana muduge ku ijambo.
Ya abantu batahura mu masezerano y'Arusha ibintu byose biratomoye, ingene abarundi bagabura ubutegetsi, ingene demokrasi isubira mu Burundi, abarundi bakabana amahoro n'umutekano. Ibyo bya kudeta ni ibintu bibujijwe cyane mu masezerano y'Arusha, kandi nta n'umwe umuntu n'umwe abishyigikiye. Emile Pascal ngira yotahura neza icyo nashatse ngira ntiyatahura icyo nashatse kuvuga. Nashatse kuvuga yuko amantu yuko abagize kudeta uko twaratubona kera iyo baririshije kera ari uwayikoze aca yigira yuko ari wagarukiye igihugu. Niyo nashatse kuvuga mugabo mu bisanzwe ndavuga ati ugushikira ubutegetsi biciye muri iyo ntumbero ko byasezerewe ataforme bigifise. Nicyo gituma navuga ati abarundi basubiye bakwiye gusubira ku canditse basezeranye. Iyo bagiye bakasoma neza ibyo basezeranye nta mvune ituma amahoro atagaruka, kuko mu 2025 amatora yarabaye neza barabisikanya ku butegetsi. Mu 2010 naho hamutugwane mugabo ubutegetsi burabanda, niyo ntumbero abarundi bategeza gushikira. N'ubu ikintu kizotuma urundi busubira mu ntumbero nziza nuko haba amatora neza abantu bakabisikanya ari amatora. Hanyuma ikindi gikambaye nagira mvuge nuko rero demokarasi itakumva yuko idasigarukira ku matora gusa. Demokarasi iheze amatora aheze ikibaho ku buzima bwa misi yose, kuko turetse amatora hari yandi mategeko yubahiriza abana bariya aba yanditse agenda arakurikizwa akaja mu ngiro. Ibyo by'intwari bereye ku muntu wese ubahirizwa mutwiwe, ibi byo gutandukanya tumwe nk'amabanga ya politike n'amabanga y'inga muri administration kugira abantu bumve ko bakumiriwe. Ibyo rero muri rusangi biba ari ibintu byanditse biza gushyikira ya demokarasi. Tuvuga tuti
tuzera mushyira nahe Faustin kugira ngo ndabona kanya katujanye Emile Pascal agiye cyavuze turafite n'undi munywanyi
atumiriye. Intwaro rusangi niji imbere, amatora ni yaje imbere, hanyuma abantu bagasoma yuko iyo amatora aheze hari indi exercice demokratike babanamwo kugira ntihabe wandya wangu. Uko si ukuvuga yuko ahantu hose hari demokrasi ingwane za politike zitaba zama zagarutse zirabasu. Iyo rero abantu bateza kureba bafite kubera iki ziba zagarutse, kubera iki abantu batokwicara bakaraba n'ibyo basezeranye kugira ari byo byama bigatuma bacha baturi nyishu kungora.
Ego me reka zeri jambo mushanahe Emile Pascal Nduwimana, reka tumu jambo Emile Pascal Nduwimana agiye cavuze ku vyashikirijwe no Patrick mukanye gatoye cyane gose. Ndabona Lionel atwingire
cyane cyane gose je ntabwo ntevya yatumye atabo tumirwa bobo ati nibande donc ni benshi cyane, niyo mpamvu bunye ubwo hari migwi myinshi cyane hari abarundi benshi ubu baraciye ubwenge. Rero iyo umuntu avuze ngo abo tumirwa ngo bo babanda gacavuga ko ari abanyamigambi gusa, ibi by'umuhuza avuga ugasanga rika tumira imigambi nibaho n'iyindi itabaho, ni ukuvuga yuko twebwe niyo mpamvu twahasabye yuko byobera ngaho iwacu arashobora kuza agatabona na rero n'abarundi bose n'abanyamasengero bose n'abanyamigambi bose n'abaharanira n'abadaranira ibyicaro bya politika kakabonana n'ugwaruka n'abakenyezi n'imitse myinshi cyane. Icyo gituma tuvuga tuti yarusha vraiment turabona ko ari ukurusha abarundi, tukavuga tuti nibaze. Icya kabiri yagitse no kumanga avuga ati manifestation pacifique ike bayitangu yaruko mugabo havamwo ati kudeta ni ibinyene ziko ndavugana n'umuvandimwe ku bwa parseme mvuga nti ntiyari kudeta donc yabanje no konona ibintu imanifestation yo kwica abantu guturira amazu guturira imiduga kwica abantu. Nicyo gituma handi byaraniye kudeta, niyo mpamvu mvuga nti nibahanwe. Hanyuma yavuze atabateguye amakudeta mbega hari ikigabane yarusha ati kigongwe ku bwa Faustin yakimwishuye nta kiri
niho ndumva zino biteba ko murakoze.
Ego murakoze reka duhijambo umunywanyu radio juri ya America Lionel. Lionel mwiriwe neza?
Amahoro cyenda baramukije kuri Voice America.
Mwiriwe neza murafite ikibazo cy'umviro?
Ego no bakore nk'intererano nta bibazo bihari no bakore nk'intererano nagira nshimire cyane nyakubaho Foster. Foster no bakore nk'umuntu kimenspire kandi yenspire cyane cyane ugwaruka kuko ndi mu gwaruka ndimwo. Kandi nagenda mukeze cyane niko kagendose ko kuvugana nawe ndi Bujumbura mugabo niko kagendose ko kuvugana nawe kuko abona yuko novuga ko ari umuntu novuga yuko ari umushinga ntahe mu bintu aho aravuga ndabikwikirana cyane no umuntu afite ikintu ashobora gupartaje mu Burundi n'ikintu no umuntu afite icyo hereza uwundi muntu hama nagira manda kuvuga ati avuye ko dushinga amashyira hamwe tumenye icyo tuba tugura dukore ntidushinga amashyira hamwe kugira tumere nk'abatuzanira ibintu ku mufuko tujya mu bushikanganje ibintu ari hagati mugo dushinga amashyira hamwe tugira dushore gukompleta igihugu dushore kuduruza igihugu mugo ntukudetruise jewe Foster ndi kumara no mugiranya nk'umuntu umvuga butumwa mugabo atari muri cadre religieux yiki no vuga cyane nagira mvuge yuko mari kumubwira kubyerekeye ibiganiro hari ababonanye naba n'intumwa za z'umuhuza nagira mvuge yuko leta y'u Burundi imanze irabe cyane cyane ubutunzi bw'igihugu uno munsi aho buri ego hari abantu bo bagiye ku butunzi bw'igihugu bakubwira ati abakozi barahembwa iki mugo nagira ndakubwire yuko ku muntu azi gusobanura neza cyangwa azi kuraba neza apana kuvuga ngo ndabona ndabona yamenetse isho hari abantu bagiye ku mapiste bavuga ngo tuzobaho ngo mu Burundi bazobaho eske muzobaho mwe nande murabe igihugu no munsi hano kiri murabe igihugu no munsi hano kiri by'ukuri murabe ubutunzi bw'igihugu ahantu buri no munsi apana kuraba abashinga amateka apana kuraba abadepite yabo badepite apana kuraba abashikiranganje apana kuraba abadirekte general bo mu mantu z'inyatandukanye ubushikiranganje butandukanye ndabwo umunyagihugu muto muto ukungene uno munsi abayeho
ego ikintu
y'ibitoro ukungene
injurimeze ikintu musaba ko cyo torego umutima mwanya
ikintu no vuga rero no vuga yuko yabareta niraba igikwiye gukogwa kugira umukuru w'igihugu ashore gutwarira igihugu muri mu buryo yumva yuko abantu babayeho neza mu buryo no vuga yuko abantu bashaka kwisanta aleze no vuga kandi yuko opposition nayo ego byukuri umukuru w'igihugu yaratsinze alenterier du pays mugabo alexterier du pays nabwo yigeze gutsinda kuko urabona yuko n'amadolari ahari hari ubukene butagira uko bungana mu gihugu ubu alenterier du pays byukuri umukuru w'igihugu yaratsinze kandi umukuru w'igihugu c'est un homme humanitaire narahe igikwiye ntarabe environnement
ego reka mushyanele akara kagiye mushyanele yonele
ubishura gutwagwa byukuri mu buryo bumeze neza hama ni hagati y'ubwa ibintu bya transition bwa n'ibintu bidakwiye kubaho transition nubwo ko inko cadre yikugira yukwiba umva abantu bahaye transition umwe avuga ati amezi 8 n'ukwiba igihugu nta yikindi kintu cyo kuzamira ineza igihugu kwiba cyo kiranira
urakoze Lionel reka dusabe abashinga hari turi kumwe bagira icyo bavuze ku vyimviro mushikirije reka dutangwe kumushinga ntahe Foster Ndikumana mukanye gatoyi cyane gose yabanze no kubashimira avuga ko mushinga ntahe abushitse
kengurutse cyane yo uronye hari abashora gukenguruka ibiko gukora urumva ko babihimbaye cyane 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 ko twadusanzwe tuzinanye ariko nangira mfire mu nyine uko nyine nabivuze nawe nyine arumva ibyo dushikiriza ingorane mu Burundi bifatiye kuri ibintu byose ko tuvunga mu byabaye ni ingorane mu Burundi nuko abarundi kujya navuze bamenya gukurikiza icangitse kandi ica kabiri nuko tumenya yuko iyi demokrasi twarose ni demokrasi ica nyene mu matora abantu bagahayanwa mugabo biheze hariho ingene legislative demokratike igenga ingene abarundi bategeza guca bakubahira bubahirizanya muri iyo ntwaro rusange ibintu bitangura kuba gupfira rero ibyanjye n'intwaro rusange bza ati mbega ubutugane buri ko bukora gute mbega abantu mu biko bigenda gute abantu batakuba CE finalement naho rero twa turi muri demokrasi hari utunenge tukihari utwirinzo twukosorwa kuko ibi byanditse bari byiza mugabe kwa bishira mu ngiro ugasanga
ndabona kagiye reka bihe ijambo mushya na he Pascal me Pascal nawe agira icyo avuze mukanye gatoyi cyane rwose amasegonda mirongo ibiri
ngomba yavuze na Lionel ibintu byo gushima nandi nari ngomba no gushimira vraiment leta irongowe na nkuru nziza kweri ngene idikira byinshi ifata ngene twanafatiwe n'ibihano mugabo kandi bakahemba abakozi kandi bakaja hamwe n'ukuri nanje ndakeje leta ndakeje na president wayo
ndabona rero ikiganiro cyo munsi kirangiye ngaha ibibazo biracari byinshi tuzosubira kwa terakamo urakoze mushya ntahe Emmy Pascal Ndwimana turagushimira mushya ntahe Faustin Ndikumana turashimiye abanye wanyu radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo turashimiye kandi na ingenieur yadufashe mu byizuma Patrick Kadisi ni na fatukala, yegi anijeki, yegi anilop, mugire amahoro, mugoroba, mizamwezi.